mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamiye ni Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda yumvikanira ku mirongo ya FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikanira ku FM 104 n'ibice 3. Ahandi mushobora kumva ibiganiro byacu ni kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com. Mwiriwe neza nshuti mwese mwadutoye kutwumviriza muri studio ndi muri kumwe na Joe Diane nahazwe ngiye kuremesha ikiganiro muri sanga 16.
Muri isanga ni ikiganiro cy'izuri rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Jende mjitagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga cyo kwa gatandatu nk'uko maze kubimenyera ni wa munsi mudusangiza amakuru abavugwa ahiwanyu mukongera mukagira ico muvuga kuyo twabashikirije mu ndwi twa turiko turasozera. Ariko imbere yuko tubaha akanya kugira ngo umuntu yagire ariko aravugwa na yaranze aho muri muri nondwi turagaruka ku yaranze Burundi twafatiye mu gisata c'impunzi aho ku munsi wa gatatu ishami rya ONU gita impunzi ryatangaje ko rikeneye amafaranga arenga imiliyoni 391 z'amadolari y'Abanyamerika kugira ngo rishobore kwitaho impunzi z'Abarundi. HCR yongeye ivuga ko impunzi z'Abarundi uno mwaka ushobora kurangira zarakwiye ibihumbi 500. Ariko ivyo biharo ntibiriko birahurizwa ko n'impande zose. Umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazi na muntu Senide H mu Burundi wasavye ushimitse ko abo vyega bosuzuma ivyo biharuro bitangazwa na HCR mu kiganiro yahaye amenyesha makuru kuri uno wa gatanu. Umukuru uyo murwi yaragarutse no kubindi bibazo bitandukanye vyagateka kazi na muntu bivugwa mu Burundi. Mugenzi wacu Raymond Zimana yari yakurikije ico kiganiro aratwibutsa ivyavugiwemo.
Naho yemeje ku mutekano mu gihugu uyifashe neza, Jean Baptiste baribonekeza arongo uyu mugubi w'igihugu wigengujejwe gatya ka muntu CNDH abajijwe kubitigiri ishirahamwe mpuzamakungu rirabi vy'impunzi ku isi yose riheruka gushikiriza ko giteza Abarundi bangana n'ibihumbi 50 bazohunga Burundi muri uno mwaka wa 2018. Uyu arongoye CNDH yishuye ko bigoye kuvuga ibitigiri by'abahunga mu gihe guhunga bishyiga giturumbuka. Akibaza icyo HCR yafatiye ko kugira itangaza ibyo bitigiri.
Twe ibyo tuzi ni uko mu bijyanye no guhunga nta utegura guhunga mu bisanzwe. Muri icyo gihe nakubwiye ati nzo guhunga mu mwaka uza hucakugwa ibikenewe byose kugira ngo umuntu ntahunge. Kubera ko ntazi ibyo iryo shyirahamwe riba ryishimikije mu kugira iyo projection, nta kinini nabivuga ku mugabo. Icyo tuzi ni uko kenshi guhunga si integuro, guhunga biraduka kubera umuntu abona yuko ahari adatekaniwe hanyuma agahunga. Nta singi ngufata yo guhunga, ahunga kubera ko aho uri bitagishoboka. Muri icyo gihe rero biragoye kuvuga ngo mu mwaka uza bahunze abasha mu mwaka uriya bahunze abandi nk'abari.
Uyo arongoye CNDH aravuga ivyo kogwa hamwe ivyo HCR shikiriza vyo babivise aho bifatiye. Jean Baptiste baribonekeza yemeza ko ababijejwe boca baraba bagatorera umuti ibituma abantu bashobora guhunga mu Burundi.
Ahanini igikwiye gukorwa ni guhera rero umuntu akasuzuma muzamba abanyagihugu akavuga ati none ngahantu habuze iki canke hari habuze iki, ni ikihe kintu cyotuma abantu bahunga kubera kenshi abantu bahunga intambara uvuga twe tubona umutekano uhari kandi abantu bashobora no guhunga inzara nazo nyine birahari cyane cyane nk'umuzakirundo na muyinga. Naho nyine umuntu agafata ingingo kugira ngo abantu bafite ubuzima bwumvikana kugira ngo ntihagire umuntu ahunga kubera inzara murembe canke uruzuba kandi n'umutekano ugakomeza gutsimbatazwa ku mpande zose kandi abantu bagatunganizwa ku mpande zose kugira ngo aho bari bumve ko batekaniwe muri icyo gihe ntacyo tuma umuntu yumvira ko abantu bahunga.
Ikindi kibazo cyabajijwe muri icyo kiganiro umugwi wigengujejwe agateka kazi na muntu waremesheje kubamenyesha makuru na makenga aheruka gushikirizwa n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU aho uyu munyamabanga yavuze ko atewe impungenge n'ingingo ya leta y'u Burundi yo guhinyanyura ibirezwa nshingiro muri CNDH babibona nk'impanuro zamaze tangwa kugira ibintu bigende neza
iryo tangazo twararibonye muri kano kanya nta bintu byinshi twarivuga ko kiretse kuvuga yuko oni ndwego ukomeye ruraba bihugu byinshi byo kwisi gushikiza amakinga rero n'ikintu cyumvika nibaza ko ni nk'inkebuzi cyari kugabisha kugira ngo abari ko barabikora rero babitunganye neza kubyo bizoza bitunganiriza bose niko dufata bujya butumwa umunyamabanga mukuru wa ONU
umugwi CNDH ujeje gatika ka muntu wemeje ko urajwe ishingwa n'urudandazo rw'abantu rwasubiye kwibonekeza mu gihugu cy'u Burundi uyu mugu gatera ivyatsi hote rwarigize iminsi yibonekeza rikorwa n'abavyeyi canke ababanyi kubana bibukije ivyabaye bubanza aha abana bahambwe babona kuko bashi bigori mu murima igitega muri komini taba aha abana babiri batewe ibikonjo bagirizwa kwiba mu murima w'ibigori imabaye mu ntara ya Cibitoke aho umugabo yaturiye ikiganza cy'umwana wiwe amuhora gukora mu nkono mukanyosha aho umwana yacumiswe imbuga itananye na wiwe amuhora ko yazigije inkono n'undi mwana agwaye mu mutwe yishwe n'inzara kubera abavyeyi biwe bamwimye ifungurwa iminsi myinshi ibujumbura Raymond Zimana ijwi rya Amerika
arakoze Raymond Zimana andi makuru yaranze u Burundi nivyerekeye iyandikwa y'abazotora amatora ya ego canke oya yimirije kugira ngo ibwirizwa nshingiro rihinyanyugwe canke ntirihinyanyugwe bivanye n'ica abanyagihugu bazovuga abiyandikishije muri aya matora ni nabo bazoca bahagwa amahigwe yo gutora muri 2020 ko kwandikwa rero kurabandanye no munsi ugeze ku munsi wa gatatu ikazohera itariki 17 za kuno kwezi nuko rero nshuti bakunzi akanya ni gwanyu kugira ngo namwe mudusangize ariko aravugwa ngahi wanyu aya havuzwe canke ayo twagize turabashikiriza mushaka kugira ico umuvuga ko
Oh baby, come closer. If you buy a new ya, see the way you move. That's quite drama. I love when I see. I can feel when I see. I go to your daddy. I go to your mommy. Don't be a stranger, baby. Like you don't know me. Baby, that's a matter. I know you can feel it.
Rero ni gwanyu incuti bakunze ijwi rya Amerika mu twumva muri wa mbere twakiriye muri Isangani Jean-Claude Kaze ku ijwi rya Amerika Jean-Claude
Allo
Ikaze ku ijwi rya Amerika urakoze cyane uhereriye amajahega Jean-Claude
Ewa nandivu kajankurode menele mujibu churwanda ni muna ara ibura sirazuwa ni mukarele kango mamumureja wa sanda mukagari kache ndaba kuriche katanu kuri katanu nunda kukuriche ni hivigani dobyanye chane kuri internet chane suraturi kumari kono kuri atinu suraba churanga kuri minungu chene nakane ni uche mitatu FM
urakoze chane gose Jean-Claude Nuko rero no munsi namakuru dusangiza canke ni icyumviro kuyayo twagiye turashikiriza atandukanye.
Amakuru n'abasanzwe bakuru no kutwemwe sose na murasoza. Eza. Na kibazo cyo imana nyaka ze gori. Abaturage bararya bagenda manywa nijoro umutekano ni wose mu gihugu cyacu rwose nta kibazo na. Ntamabona Achi ngati nikiwe gihari rwose mu burasirazuba iwacu.
Ikibazo cy'ibiraya cyakomeje kuvuga ahandi hatandukanye mwebwe ntikirabashika ko ntacu mufise.
Iburasirazuba burya ni ahantu hatera ibirayi bya Ruhengeri. Bikunda kwera mu Ruhengeri cyane. Twebwe tweze ibirayi bitoya bino bitora na ibirayi binini kandi ikibazo gihari mu Rwanda ni iki ibirayi binini ba byo mu Ruhengeri bitinda mu butaka nyine problem abaye bake bikabura. Kuta kwebge inyungu tuwa tuwa fitema nga kwa tuwa dute kure imi sozi nuko tubigura make uko kubikiro icyo ni 170
mu giha handa yanga
no kwaho mu Rwanda hose
nayo mafaranga nyine
bitewe
nayo mafaranga nyine 170 ku kiro
na mafaranga 170 kuko mu minsi ishize birayi mu mwaka uvuyeho twabiguraga 230 150 ariko bitewe nuko umusaruro wiyongereye rwose birayi bikaba byinshi mu gihugu byabashije no kwanguhiriza n'umuturage utifite ufite ubushobozi bwiwe bukeya aba kabasha kurya ibirayi ibirayi bitucyumva ngo nago tucyumva ibirayi biraribwa n'umuntu ufite amafaranga menshi umuturage wo hasi rwose ufite amafaranga make aragura ibirayi akarya n'umuryango we icyo kintu twashimira leta yacu y'u Rwanda yadufashijemo n'abahinzi kandi babihinga bakabidusagurira mu ntara nabo tukabashimira kuba duha ibirayi tukabasha buri wese akabasha kwishyikira ukara akabasha kurya ku birayi
urakoze
twashimira leta yacu y'u Rwanda
urakoze Jean Claude ugira umunsi mwiza ngaho mu gihugu cy'u Rwanda
yewana hano muna yose azuba barabashimira rwose kuvugira ku ijwi rya Amerika bahumva ari ibitangaza ariko bitewe nuko tuba dukoresha imbuga za internet cyane tubasha kubakurikira nkatwe tukabasha kuvugana namwe bikadushimisha cyane
urakoze cyane
kuri ijwi rya Amerika ryumvikanira ku isi hose
urakoze cyane gose Jean Claude
namwe murakoze kandi mugire weekend nziza natwe ubu turi kureba umupira hano kuri Stade Amahoro rwose ku mateleviziyo Burundi n'u Rwanda biri gukina byadushimishije cyane nta kibazo kirimo
urakoze uze kuba hagufi y'iradiyo turaza kubabwira ingene biza kuba byagenze bya Lydia Ludic na Leon Sport ngaho mu Rwanda mumenyesha makuru wacu akurikirana bya sport ariko arabikurikiranira hagufi
nako tukubikira kuri televiziyo y'u Rwanda n'umunyamakuru wa hatunga w'u Burundi nawe ari kuwukisha rwose bari kuvugana n'abanyamakuru bacu hano mu Rwanda nta kibazo n'ubufatanye n'ibintu n'amahoro
ubona hari na kimwe kirinjira haba mu Rwanda cyangwa mu Burundi byifashe gute
ubu ko turi kubibona hano kuri ekara nge nabikubwira neza ni ukuvuga ngo umupira mu kibuga uri hagati na kipe nini yose gusatirana ngo ibashe gutsinda indi ni ukuvuga ngo rero ko dutegereje umusaruro uboneka hagati y'ikipe cyacu ya siporo cyangwa ikipe y'u Burundi ubwo ni ukuvuga ngo umupira uracyari hagati na nimwe irashota mu izamu y'indi ku buryo bukanganye
urakoze reka turaza kumva ingene bizaba byagenze amakuru yacu yo hanyuma Lydia Ludic mwumva kuri kiratana mu mitwe na Leon Sport ngaho mu gihugu cy'u Rwanda urakoze rwose Jean Claude
namwe murakoze kunyakira live ku ijwi rya Amerika
turaseka kandi na Emmanuel ku murongo Emmanuel ikaze ku ijwi rya Amerika nawe
Merci.
Uhereye ga Emmanuel.
Uhereye mu gihugu cy'u Rwanda. Mu karere ka Huye.
Mu karere ka Huye.
Emenge ni Karama.
Ni cyumviro canke amakuru dusangiza.
Icyumviro byose nagerageza kuko nkanga mu karere kawe ntabwo tubasha kubakurikirana neza ijwi rya Amerika.
Ku mirongo yacu.
Ya kumbuga nko yamaga ariko ubundi kunoza kureshe bunabo turakurikirana ngo tubumve
reka abaturongora kenshi baba ariko barumva iradiyo nibaza yuko bavyumvise bazogerageza babikurikiranira hagufi hama barabico bakora nuko rero duga ku jambo Emmanuel
ibindi bijyanye n'andi makuru asanzwe nta ibigori bireze ibirayi biracyahari ntabwo bihenda ngaha twarabyishije nyine mu tubandi
ibyo bigori none ubona umusaruro wabonetse ari mwinshi gusumba canke byifashe gute
mwinshi cyane kuko abaturage barabyitabiriye cyane imibande yose ni ibigori gusa
mbe nk'ikiro muca mudandaza ku kiro canke mudandaza kuri kimwe
tudandaza kuri kimwe nk'ubu bitanu ni senkani
Hari ingingo iheruka gufatwa mu gihugu cy'u Burundi nko mu ntara za Kirundo yuko abahora bakora umwuga wo kudandaza ibigori mu mabarabara atandukanye batakibikora mwebwe muremerewe kubikora uyo mwuga wo kubidandaza mu mabarabara haba ivyokede canke ibitetse mu mazi
biremewe nta kintu bitwaye mbona babikora nta kibazo nta nubwo bibujijwe
urakoze rero cyane rwose Emmanuel ngahuye Rwanda ugira umunsi mwiza na wewe ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda ikiganiro ni muri isanga kuwa gatandatu umwanya ni rwanyu urubuga ni rwanyu amakuru avuga ahiwanyu tutamenye canke twamenye mushaka kugaruka ko ivyumviro bitandukanye kubiko biravugwa irya nino akanya nirwanya muri kumwe na Diane na Hazwe muri studio y'indwi. Nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika bakunzi mutwumva muri mu gihugu cy'u Burundi muradutunga tumva amatelefone atari ko araca mu byoroshwe ariko muhinga bw'ivyuma bariko barakora ibishoboka kugira ngo bashobore kubatora turabandanya atugerageza ikiganiro ni muri isanga. Akarimbo ni I love my life tukaba dufite na Pascal ari ku murongo. Pascal ikaze ku ijwi rya Amerika kandi na weekend nziza.
Kuri kwese hamwe.
Uherereye he Pascal?
Ndi Kigali mu Rwanda.
Uri Kigali mu Rwanda. Pascal tugusabe ugabanye itelefone ya ugabanye radio kuko ziratugaruka ko amajwi urashaka kutwumva mu telefone nubwo utari kwa urumva ku radio.
Nta kibazo.
Urakoze cyane gose Pascal ni icyumviro canke namakuru dusangiza.
Nk'amakuru kuko ndimo kumva umukino wa Rayon Sports na Libya Dice Sports Africa y'u Burundi. Ndumva bikiri ubusa ku busa. Ariko nizeye ko Libya Dice iri butsinde Rayon Sports.
Wowe ufana Libya Ludic
cyane pe.
Ukundira iki yo ekipe ga Pascal nimba atari banga?
Aya ntago ari ibanga rwose. Libya Dic icyo nyishimira ni uko ikunze gutsinda cyane kandi nayiyoboye mu gihugu cy'u Burundi.
Isumba za Vitalo.
Israeli shayibye agikiranye somba koko ureze igihe yatangiye gukina ni yande.
Nuko rero katukwifuriza amahigwe uhave utsinda ariko bidakunze ntacu azi ko mu mupira ahabura na babiri hagatsinda umwe. Urakoze cyane gose Pascal uraza kuguma hagufi radio turaza kubabwira uko bizaba byifashe makuru yacu hanyuma. Tose kandi na Leon ku murongo. Leon nawe wikaze ku ijuru rya Amerika no mu kiganiro muri Isanga.
Ego maramutse cyane mwiriwe ku banyuranye b'ijwi rya Amerika na mwebwe abamenyesha makuru ngaho ijwi rya Amerika.
Twebwe ni mwaramutse haracari mu gitondo ni saa tatu za gatondo. Ariko batumva barigana ino ni ku mugoroba bamwe bamwe.
Ego ndumva yuko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no ngaho mu Burundi hatandukanye cyane ngira ngo ibiringo by'ibihe.
None Galeon wowe uri he mu Burundi dutefone twari twansa ari kurumva turatanguye gucamo.
Ego jewe tuvugana ndi muri komine ya Rutovu mu ntara ya Bururi mu majepfo y'igihugu cy'u Burundi.
Majepfo y'igihugu cy'u Burundi mu Rutovu havuguye make.
Ego ngaha mu Rutovu aya ariko aravugwa cyane cyane ariko havugwa ibyo kwiyandikisha mu matora aho tubona yuko atari abantu benshi bariko barabyita bakoko biraboneka yuko abanyagihugu ntitwava tuvuga ngo ariko babyitabira nk'uko ayandi matora bahora bayitabira. Mugabe umuntu wagerageje kuza arabaza hirya no hino benshi baravuga bati none aya matora tuzo ati none ko ibizotorwa bizabizwi ntitubona akamaro ko kujya kwiyandikisha nibyo turiko turabona cyane cyane
kubera iki bavuga ko ibizovamwo bizabizwi kandi ataranava.
Ni kubera iyi nyine bari baravuga yuko hamwe uwofatwa ariko aravuga nawo yango yo hafata amererwa nabi ariko tukabona ku maradiyo yo akorera ngaha mu gihugu cy'u Burundi indirimbo zirirwa ziravuzwa bavuga ngo tora ego mugabo seni ntihagire iyi na kimwe kibivuga ko handi nabo baravuga bati none ijya seni ko aribo bayishyiriyeho ati wumva oya hari ikibanza iyo bayigifise mu gihugu ati rero ati ni hamwe nyine ho kuvuga ati dutinyiki kitsuwe cy'aba abatwara ibyo ngaha ati n'ahandi hoho nta n'akamaro ko kwirikwa umuntu arajya guta umwanya ngo agiye gutora ati bizwi birazwi hajya n'inkina nicyo bariko baradukinirako.
Abona babivuga we ku bwawe nawe uhagaze
ye ku bwanje nabiwe vema sino havanja kubeshya turabye klima politike cyankenge cyo no kwitangira ngo umuka ya politike iri mu Burundi tukaraba ukundi ibintu bimeze je sino cyahe cyuru ya cyanke ngo hasi naje ndabona yuko ibizo hava bitogwa ari ibyo nyene
ntawubyemeza imbere
ego iravugwa ku mugaragaro oya nayo ngo ndivugwe none wumva ari amatora kandi gutora hari watora hagati y'ibintu bibiri
mugasaba iki.
Ego twe icyo dusaba ntacyo twumva tuvuga ngo twosaba iki kuko bose bakeneye ibyo bizotorwa ariko kimwe gusa nagomba ndubwire ko mvuge amakuru turiko turumva bene wacu bari mu makambi y'imbozi ya Nduta.
Nduga ku ijambo turakumva Leon.
Ego Induta turafise yo bene wacu bahungiye bariko baravuga yuko umutekano wabo utari kuri ufashe neza ku mvo z'uko hari abantu bariko barafatwa bagirizwa ibi na biriya tukabona yuko agateka k'impunzi katariko karubahirizwa. Twe tugasaba honi na HCR cyo kumwe na Leta ya Tanzania kureka guhava aho baza barafata agasakisaki kuko nka bamwe bamwe banatinya no gufatirwa mu Burundi ukacubona yuko n'umutekano wabo naho bagiye utariko urubahirizwa nziza umutekano w'impunzi niwubahirizwe kuri bose. Hanyuma
ikibazo kikiri mu matohoza ngira ngo ushatse kuvuga Abarundi cumi bafashwe mu ndwi yahera bagirizwa yuko boba bafatanywe ibigwanisho ni kibazo kiri mu matohoza amenyesha makuru bacu barabandanya babikurikirana. Amatohoza ni yahera tuzobabwira uko byari byifashe.
Mutuwa mugize neza kugira ngo natwe tubyumve kuko twebwe naho umurundi umwe twe mugize ikibazo biradutera ubwoba kandi biba bituradishinga cyane cyane yuko umutekano ari kiri mu buzima bwa muntu.
Urakoze cyane gose Leon ngaho mu Burundi mu Rutovugire umunsi mwiza hamuragumiza ku murongo ku ijuru rya Amerika.
Murakoze namwe mwebwe muramutse abamenyesha makuru b'ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane. Ijwi rya America Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro ni muri isanga.
You know that I'm a biggie man, yeah. Kick harder than Jackie Chan, yeah. My money coming, biggie bands, yeah.
So se kandi na Elias Kumurongo. Elias, ikaze ku Ijwi ry'Amerika. Elias,
ndakuhaye mwiriwe dia.
Amahoro neza Elias, ni impore.
Ekome ndashima.
Uherereye amaja.
Bujumbura mu Burundi.
Bujumbura mu Burundi. Akavura canke izuba zifashe gute?
Iriwe hari hagati na hagati, hamwe hatakazuba, handi naho haraza gasutu n'ubuturi mu gasutu ntangora.
Iti umviro canke amakuru dusangiza.
Ego icyambere nuko ntanguye gusima ko tuganye hari hahetse tuganye. Ego ama ikindi notangura gusima n'ibiganiro bya radio by'Amerika, ikiganiro ganiro iwanyu mu ntara, amakuru ya saa kumi muri isanga n'isi. Ego ama icyo nagomba kuvuga ni ku byerekeye ibinyinye bumvise yuko hoba hazohunga abantu bagera ku 50,000 uno mwaka. Ibaza yuko leta yabyumvise, ibaza ko yodusingira kuko n'abahunze turakeneye ahubwo yuko bagaruka. Dukomeza jyewe mbona ibintu bimutange kuko namye mbona hariho n'abamye bapfiyamiriza ibire bijya byegeranyo, rero sinzi ko nabo n'ababisomye nabo baba bapfiyakamo abamye
Menyeshamakuru aje bahise nzi ko wanyanka ariko arabikurikirana, turaza kubabwira ingene bizoba bimeze uko byagenze. Uraza kumviriza amakuru ya saa kumi na zibiri.
Yego, mama wanjye engineer ari cyane ngaho.
Oya, si hari no munsi.
Yewe, se kumumpera mwiriwe.
Urakoze cyane gose, ugira umunsi mwiza Elias.
Yego, namwebwe ndabashimiye, ndashimiye nako karirimbo abarimbuye ngo karabaryoheye cyane hariya anye.
Bafata ukuguru wewe mufitanye ubucuti budasanzwe
nababanye.
Wo kwibutsa bumviriza Ijwi rya Amerika ivyafata ukuguru ko uko wabyumvise nuko bimeze.
Tuziyuko ari umubanyi Imana yatwihereye adukura amenyo ku mahera makeyi atarenga 200,000 mbere niyo tumuhaye ayarenga arayatukura.
Urakoze cyane. Mbega wowe ahimbuye uvuga nihe, ni mu Kivoga cyane?
Ego neza na neza jena buke hacha anye mkifoga chambu ya hacha mise hacha.
Urakozu giru musimiza Elias.
What was?
Ivyo Elias rero yaravuze vyafata ukuguru n'ubu bataziriye kifata ukuguru akura amenyo mu ntara ya Muramvya. Menyesha makuru wacu Diane Ndonsi yadukuriye inkuru avuga ingene abanyagihugu bahi Muramvya muri komune Mbuye bamwitura ari benshi kandi ngo abafitiye akamaro. Gusa haracariho impari zitari na nini cyane zo kumenya nimba ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwo mwakira bukamufata nk'abandi canke naho nimba yobandanya abikora uko abikora. Turafite kandi Cedric ku murongo. Ikaze Cedric.
Turacari
saa tatu za gatondo.
Mbanze kugera mu cyanga ku Ijwi rya Amerika ndabivuga n'umwaka mushasha mwiza
ntusangire.
Yego,
nuko uherereye amaja hega Cedric?
Yemerereye neza aha amuvuga ahanda ahantu Entebbe.
Entebbe,
yego.
Havugwa makinga aho ya Entebbe mu Barundi bari.
Yego, Entebbe ni safi yari harakazuba ameze neza kariko kararenga.
No.
Bari kubantu barimo bakomeragara bakobora ijya ku mirimo abandi bagenda nishaka bisa mbona ari umutekano. Yego.
Ku nyiciyumviro canke n'amakuru dusangiza?
Eka, kubera ko ku munsi wa gatandatu atamutumira bahari umuntu asikiriza amakuru aherereye. Amakuru muri rusange na nyinshi kabisa nikinye guhamagara kugira ngo ndabasuhuze gusa.
Urakoze cyane gose.
Yego, namwe murakoze mu nsuhurize Thomas Kamirindi.
Yego, ubutumwa buramushikiriye.
Yego,
urakoze Cedric ngaho ya Tebe mu gihugu cy'u Buganda.
Yego murakoze.
Mhm. Ikiganiro ni muri sanga kwa gatandatu umwanya bari gwanyu nta mutumire ni mwebwe muba muri abatumire mutubwira makuru yabaye ayo muri ko murabona aho muri canke mukagira ico mushikiriza kuyagiye araca ijya anino. Ikiganiro ni muri sanga.
Them mama, them papa, all of them want to party. You know that I'm a biggie man, kick harder than Jackie Chan. I'm only coming biggie bands, number one in your area.
Just a candy now, Olivier Kumurongo, Olivier Ikaz. Olivier,
Namara channel, Diane.
Mm-hmm, Turakome.
Hello?
Turakumva Olivier. Olivier. Tugusaba ugabanye iradio iri nyuma yawe urashaka kutwumva muri telefone yawe.
Okay, nanyuva.
Ego.
Ego. Nanyuva bishobuga.
Mhm.
Ani nikubiri biri ko yara mu gihe cyo Burundi byo byandikisha mu gihe n'umwe wagi bishinga gaba n'ishuri kwito.
Mhm.
Ngira nimbongo ko abantu bose n'abantu bose ko batakiye mu kintu cyariko byari bikwiye yuko bamenya yuko akabuza kigihugu kabikanye mu bibazo bamenye yuko ibyo abababiye kutajya gutora mu 2015 bararetse gutora mu zandi baretse gutwarwa rero bamenye yuko ubu nibatajya gutora abandi bazobatore kandi bazobatwara nimba babazwa n'ubutegetsi buhari bashinzwe FDD cyane abandi bagiye gukora shinzwe FDD nibagende biyandikisha hanyuma ibyo bazoja gutora mu kazi k'amatora nta n'umwe bazaba bari kumwe imadorimenya bajya bikorera nyamba bazikora mu ibanga nyamba bazikora gute ariko bamenye yuko gukora shinde FDD atayinjira atari guca mu nzira y'amatora.
Olivia nimba atari banga uherereye amajara
mu
gisagara ca Bujumbura wabonye vyifashe gute waragiye gutora icuka cari kimeze gute canke uruzo hava bikora muri no misi yindi sigaye
nukuri mbonje nariyandikishije kandi amahoro niyose byaje mbanga mu gisagara naramye ngoma zayikiye ngoma kuza ari umutekano wuzuye aratoro twayandikishije kuba yuko n'abandi baraza mugu yabona ko baca buhoro buhoro nicyo bituma navuge ngo reka tubitereka no kandi tuzuye sindi sindi leta muga nk'umuntu ubusanzwe ari umushefu do quartier ari umukuru w'igihugu ari utwara komine ni ukuvuga ni n'umukuru w'igihugu uvuga ati njye nta ndaza muri iki gihe nyine none n'ubu sinzi ngo gutwara kuri quartier ugereka ku ushaka kumumenya kandi wajya gutwara direction niya gutwara nabi wewe udashobora kuvuga ati ninaka
hamagabije amakuru avuga naho yuko nka bipfuza canke bagaserura ko waba bagomba kuzotora oya baburabuzwa harayo urumva wewe abashaka guhimiriza abanywanyi y'imigambwe yabo naho nina nizabo kuzotora oya uburenganzira bwabo sigwabo
ndiye adaye uko leta yabivuze nuko batetange n'iyi ndikiri ibintu bibiri yagira abantu batubaye twumvise
ariko muri izo ariko mu kurindira abari ku mugambwe ku butegetsi cyangwa abandi babifuza kuhimiriza gutora ego barabire kuriwe
bo njye mvuga nimba abo bari ku butegetsi bo bigirira uburenganzira bwo kujya kubyigisha bafite uburenganzira bwo ngano bwa bantu n'ibindi bigamba
donc urumva nta mwana n'ikinono ku bwawe nta mwana n'ikinono yobamo
oya nta mwana n'ikinono
urakoze cyane
babireke babire ko kwibaza
urakoze cyane gose Olivier ugira umunsi mwiza
urakoze namwe bien
Sose kandi na Daniel kundi murongo wa telefone. Daniel ikaze kujugi Amerika no mu kiganiro muri sanga.
Yego, muraho.
Turashimira Imana.
Yego, mba ndabashimiye ko mumpaye umwanya. Ubwo ngubwo njyewe nagira ngo mvuge ku gitekerezo ku kibazo cy'ibirayi hano mu Rwanda. Noneho mu Rwanda iki kibazo cy'ibirayi ni ikintu gikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo abahinzi barahangayitse. Njyewe hari ikintu gihari, hari ukuntu barimo kugenda bagafata abahinzi noneho bakabasinyisha ku kiro ku ijana na 35% ko ari cyo babaguriye. Noneho hakaba ikintu bita itekinika. Bagafata bagatekinika noneho bakabasinyisha ku ijana na 35% nyamara bajya kubishyura bakabagurira kuri 80%.
Ni mu karere ka he?
Ego?
Nyamaja hehe aho ibiriko birabagadane.
Ni mu majyaruguru. Noneho ikindi noneho hari ikibazo gihari njyewe mbona njyewe biranambabaza cyane. Njyewe hari iyo guverineri w'amajyaruguru anyomoza inkuru mwacije aho ngaho y'ibirayi byabuze, noneho akavuga yuko ngo nta birayi byabuze ngo nta n'ikibazo abaturage bafite. Njyewe birambabaza cyane ahantu abaturage bafatwa bagakinishwa n'abayobozi babakinisha nka mabigirigi. Njyewe birambabaza bagakinisha bagakina ku mbaraga y'umuturage yakoze ahinga ntibahe agaciro inguzanyo umuturage aba banki aba yaragiyemo inguzanyo aba yaratse, ibyo byose bakabyirengagiza. Njyewe birambabaza kurushaho.
Daniele,
hari ikintu njya mvuga, reka nihutishe, hari ikintu njya mvuga cy'ukuntu amaradiyo mu Rwanda abogamira kohereza mu Rwanda. Njyewe birambabaza cyane aho abanyamakuru bafata icyo guverineri yavuze bakabyemera, umuturage yahamagara avuga ikibazo cy'ibirayi yuko gihari birimo kurura mu mirima, ugasanga barumva ikibazo cya guverineri umuturage bakavuga ntabwo babyemeza, nta n'ubwo babihakana, aho kugira ngo bagende bafate bajye gukora inkuru icukumbuye bayizane bayinyomoze, ahubwo barunga mu rya guverineri abaturage ni ukuvuga ngo bakinishwaho mabigibigi n'abayobozi. Njyewe birambabaza iyo bakina imbaraga umuturage yabashyizemo ibirayi biraborera. None hari ikintu cyantangaje, aho guverineri aravuga yuko ibirayi iyo byeze bimara amezi ane mu murima bikongeye kamara amezi ane byeze, ubu ni ukuvuga ngo amezi umunani. Ibyo bintu byabahehe muri logike? Byabahe ko ibirayi bishobora kumara amezi umunani ntacyo biraba?
Daniel,
ibirayi iyo bimaze iminsi bihita bimera ibindi bikabura, ubu ni ukuvuga ngo mu masoko turajya kugura ibirayi nka bitanu tugakuramo nka bibiri byaboze, ibindi byarasindiriye kubera ikibazo.
Daniel, Daniel, n'icyumviro cawe kandi ngira ngo abo vyega bikora vyumva. Ijuru rya Amerika ryari ryagerageje ku munsi wa kane gutumira abashikiranganji begwa n'ico kibazo badimuna bari bazisabiye
barabatumiye. Njyewe nani no gutana kubabaza ubwanjye, byarababaje kuba abayobozi bane bose nta n'umwe wigeze uboneka nabo ngo tubabaze,
ariko nta kibazo, tuzobandanya tubarondera n'ivyakunda batanga umuco bidakunze naho
ariko abaturage barabaye kandi barimo kurengana. Ubu uri umwaka utaha ibirayi nibibura bazashyiraho amategeko yo guhana utahinze ibirayi, urumva? Kubera iki? Kubera barakajwe n'uko byatuye ubusa. Abantu barimo baragenda barahunga, amakereda agiye guteza amatambu yabo, ahubwo umuyobozi arimo kwirirwa Imana. Birambabaza, murakoze cyane. Agiye amarira yazengaho amazi nka buryo mvuga.
Urakoze cyane rwose ku cyumviro cawe Daniel. Ijuru rya Amerika rizobandanya rirondera abategetsi b'igihugu cy'u Rwanda bigwa n'ico kibazo kugira ngo twumve umuco batanga, kuko imyidogo yo murumva ko ihari. Washington DC, Ijuru rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ikiganiro ni muri Isanga.
Kandi ufite amavuta ingofero kubera kubishoboye.
Ko aho muri aka weekend muri ko murakagira neza mumva ko muhinga bw'ivyuma Innocent Kimenye azarasha mu tuno turirimbo kugira ngo tubafashe kumeregwa neza ni ikiganiro muri isanga turase kandi na Donatien ku murongo. Donatien ikaze ku ijwi rya Amerika.
Ndabumva cyane murakoze.
Uhereye amaja hega Donatien.
Uhereye mu karere ka Rulindo mu ntara y'amajyaruguru
mu gihugu cy'u Rwanda havugwa make
abantu nta kibazo kayi.
Mwici umvira uterera na makuru dusabikaniriza cyane.
Na nishimiye kubafata no kuba ubuza no kumira kuri gahunda zanyu.
Urakoze cyane rwose biratera intege ni nk'izaheze gushuka kunyotaga Donatien.
Na cyane na makuru mu duha
umuye. Urakoze cyane rwose ibyo bitera intege buri wese ngaha bigatuma tubandanya turyohora ibiganiro bitandukanye n'amakuru tubashikiriza kugira ngo ntitubashaye ko. Urakoze cyane rwose ugumize ku murongo. Ndanye kumviriza ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ikiganiro ni muri isanga mukurikira kuva kuwa mbere gushika ku munsi wa Mungu. Turabashikiriza ibitandukanye ku minsi itandukanye nyene. Umunsi wa gatandatu abari uwanyu mutubwira amakuru avugwa aho iwanyu, amakuru atandukanye canke mukagira ico muvuga ku makuru aba yaciye kuri radio. Turatwa abashikirije biciye mu biganiro canke mwanya w'amakuru yacu atandukanye. Murabizi yuko uhinga buda sezerana ivyuma ntibisezerana amatelefone ariko aratugona nshuti bakunze ariko mwihangane uko tuza gushobora gukemura ico kibazo turaza kubandanya tubakura mukuru yindira mushaka kutucishiza izimviro vyanyu canka makuru mushaka kudusabikaniza kuri Facebook yacu muja kuri VOA radio yacu ino saki menye muhinga bw'ivyuma ngo ivyuma birongeye gukunda kwizera ikaze
urakoze cyane
wereye amajahe kwizera
ndi mu karere ka Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba
ni icyumviro na makuru dusabika ndeza cyane
ni icyumviro nagira ngomba nshimire radiyo rya Amerika ku makuru meza mutugezaho n'ibiganiro bitugera ku mutima kandi bikatunezeza turabakurikira cyane rwose kandi turabafata gatanu kuri gatanu turabashimira kuri radiyo ibitekerezo byiza mutugezaho
urakoze cyane rwose kwizera nk'uko nari nabivuze intege nk'izo tuzitewe n'abatwumviriza bituma tubandanya tuduhura ibiganiro byacu tubemereye kuzokomeza gutyo nyine
kabisa murakoze natwe tuba tubakurikiye rwose ntabwo rishinzwe kuyikuraho
urakoze cyane rwose
imana ibahe umugisha
turawakiriye hakaba ari n'akanenge cyangwa icyo mushaka kuduhindura navyo nyene ntimwitinye murashobora kubitubwira mushobora kubicisha ngaha nyene cyangwa mugacisha kuri radio yacu @gmail.com niyo email ya radio Ijwi rya Amerika.
I give you glory. Yeah. When I fail, I give you glory. Cause I know you give me better than father. You take me places, you never tire. God, your blessings follow me every day. Another contract, another payday. Even if I can't afford to go my kids, I know tomorrow will be better. Thank you, my God, thank you today.
Amerika Washington ndetse mu kirundi n'ikinyarwanda muri isanga aho muri hose kino kiganiro ni rwanyu amatelefone ntari ko aradukundira na cane cane mu Burundi ariko turabandanya dukora ibishoboka kugira ngo dushobore gukemura ico kibazo. Mukuri ndira turabandanya no turirimbo dutandukanye tubipfuriza kugira weekend nziza. Akaririmbo ni aka Amlisten Vestin, n'umuririmbyikazi w'umurundi yatsindiye igihembo cha Isanganiro Awards, igihembo agashimwe gahabwa mu Burundi abayashoboye gukora akaririmbo kagashimwa n'abakunzi bi radio Isanganiro. Uyu muririmbyikazi abatari bake baramaze kutubwira ko bashaka ko tuzomutumira umunsi umwe kandi tuzobikora. Akaririmbo kiwe ni ivuga, aririmba uturimbo tw'Imana.
Como sazi wawe ni hobi noneka Dura Niwe gusa unaura Ninyishu Niwe gusa unabara Uriho Uriho Yata numeshe ingonga zawe kubu Aminda kwingi zenu vuge Uriho Uriho Yata numeshe Ingonga zawe kubuka Nubuke Memura ngaminda yosewe Uga, uga Shambori mwegusa
uradutunga kandi ibyuma ntibisezerana nta kundi, ariko ni weekend twibaza ko tuno turimbo natwo dufasha tubafasha kuruhuka kumeregwa neza. Makuru atandukanye aho muri mushaka kuyaturungikira mwicije kuri Facebook yacu. Facebook yacu nayo ni VOA radio yacu, aho nyine murahacisha n'ibyitekerezo by'umviro bitandukanye, ahandi mudushikira mubicishije mubicisha kuri radio yacu arubaze gmail.com. ikiganiro ni muri Isanga.
Kumusazi wawe ni hobi noneka Dura Niwe gusa unaura Niwe gusa unabara Uriho Uriho Yata numeshe Ingonga zawe kubuka Nubuke Memura ngamina yosewe Kuga kuga Shambori mwegusa Thank you.
imbere yawe data kubirenge byawe ni ho ndambaraye niwihishe mbega nubona ko mbabaye uzogeza gari mami ndakwinyize yuvuge uriho
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ibiganiro bitandukanye turatunganiriza kugira ngo mushobore gukurikira ibiba ijya nino iminsi yose kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu murakurikirana ikiganiro iwanyu mu ntara gitangura igihe cy'isaha indwi ku masaha mu Burundi no mu Rwanda igihe cy'isaha cumi naho turabashikiriza iminsi yose kuva ku wa mbere gushika ku wa mungu ikiganiro muri isanga hama rero kuva kwa mbere gushika kwa gatanu murakurikirana kushika kwa mungu murakurikirana amakuru avugwa mu Burundi gihe cy'isaha 12 ku masaha mu Burundi no mu Rwanda kuva kwa mbere gushika kwa gatanu naho igihe cy'isaha 1:30 turabashikiriza amakuru atandukanye avugwa muri Afrika na cane cane no kwisi hose muraza rero muraguma hagufi ya maradio yanyu kugira ngo mubandanye mumenya ibiba ijya nino tubandanye dusaba imbabazi amatelefone yatwankiye kugira ngo mushobore kubandanya mudushikiriza ivyumviro bitandukanye mwongera mudusangiza n'amakuru avugwa ahiwanyu ariko bigakunda turongera tubakure
My love is so real, don't you think so? Si no puede mirar y yo nada, nada. I get a good song, he don't fit it. Oye, me vera, saco con la pe. Be my lover, be my honey, be my everything. No, how can I?
Akawe no ngari onchuti bakunze igice dusezerera ikiganiro iwanyu ikiganiro muri sangacu no munsi kuri kano karirimbo gari twibaze yuko mwashobeye kuryoherwa muradutunga ku matelefone atadukundiye ariko abo twayaze mwakenuye cyane gose ndabatumire rero makuru ya saa 12 ku masaha mu Burundi no mu Rwanda muri makuru muraza gukurikirana ivyerekeye ingene umupira uri kurahuza urukino uri kurahuza ekipe y'u Burundi Lydia Ludic na Rayon Sport yo mu Rwanda aho bizoba bigeza ni amakuru bacu ariko barabitunganya muraza gushobora kuvyumva tuza kandi kubabwira ivyerekeye imyerekano yiriwe iraba mu gisagara ca Bujumbura igamije kwiyamiriza ivyegeranyo bitandukanye bikogwa ni mashira hamwe atandukanye harimo HCR muraguma hagufi ya maradio yanyu nari Diane nahazwe muri studio y'indi Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hino Saint Kimenyi yakoze na engineer bari kumwe muhinga bw'ivyuma turongera saa 12 mu makuru azobagezweho
Baby, baby, nunga nina hari Na misi ya la mibi nina hari Mukuri, mukuri, acho na kuima Jerese, jerese, haifite be Mbiku ya kumotima, nagutuma nijima Niyo mambi za tuma, nga wala muzirikada Niyo nanda farawe Far away, I don't want to be right. Oh, baby, you got it, got it. Oh, baby, you got it, got it. Oh, baby, you got it. You got it.
Bye, you got it. Bye, you got it. Bye, you got it.
Afrique, les infos.